Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ngiriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arasaba abanyamadini kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri. Umwe wari mu nama bagiranye ni Revera Silvestre Bizimana.
Nyamucubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye ariko bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubwira kabiri kurwanya amacakubiri.
Uwo ni Revera Silvestre Bizimana, ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero mu Burundi rizwi nka SNEB. Inemba ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, kuri uyu wa kabiri habaye inama ihuje intumwa z'u Rwanda n'u Burundi. Buri ruhande ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere ariko y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Ahanini agizwe n'ayavugwa muri Afrika. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guine, Selu Dalene Diallo yatangaje ivyo ku munsi wa mbere ko yatsinze Perezida Alpha Conde mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Conakry inyuma y'umunsi umwe habaye amatora, Diallo yavuze ko yatahukanye intsinzi naho hari utunenge twibonekeje. Yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kurwanira icyo yise intsinzi ya demokarasi. Mu bice bitandukanye k'umurwa mukuru, abajejwe umutekano barasutse ibyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe. Bakari Mansare, icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe amatora, yavuze ko ibyatangajwe na Diallo ata agaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe. Umushikiranganji wa Guine ajejwe umutekano yishyuye Diallo ko yataye umutwe. Abakandida 12 nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Conde hamwe na Diallo nibo baza imbere y'abandi. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, Fatou Bensouda, ari Khartoum muri Sudani kugerageza kumvisha leta mfatakibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu Omar al-Bashir. Abandi arondera n'abahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ivyaha byo mu ntambara n'ivyihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya Darfur. Bensouda ariko kandi ararondera imigenderanire na Sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare Ali Kushaibe yishikanye kuri CPI mu kwezi kwa gatandatu. Bensouda yashitse i Khartoum ku munsi wa gatandatu, rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko Bensouda n'abandi bategetsi ba CPI bagendeye Sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba Sudani. Tukivuga kuri Sudani kandi, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura ico gihugu ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Ni nyuma yaho Sudani yemereye kuzoshumbusha Amerika ku bitero byabaye muri kahise. Perezida Trump yavuze ko leta mfatakibanza ya Sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni 335 z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ibyo bitero hamwe n'imiryango yabo. Perezida Trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa, Sudani yoca ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Muri Kenya, Kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku bwinshi mugera wa corona. Inyuma y'indwi nkeyi, ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe. umushikiranganji wa Kenya ajejwe magara y'abantu yaragabishije ku Imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga amajana 6 banduye hamwe n'abatari bake bafuye abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kugwanya umushikiranganji wa magara y'abantu muri Kenya Mutahi Kagwe yavuze ko igihugu cyaronse abantu indwi bafuye ku munsi w'Imana hamwe n'abarenga 685 bongeye kwandura Hano muri Amerika ikiringo Perezida Donald Trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzoba rwabonetse muri Amerika imbere y'amatora yo kwigenekereza rya 3 ukwezi kwa 11 nk'icyubahirijwe ku munsi wa 3 ihinguriro ry'imiti rikomeye muri Amerika Pfizer ryatangaje ko itazorondera uruhushya rwihuta rwo gusohora urwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kw'11 Perezida Trump yamye avuga ko urucanco rwa COVID-19 ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora abashakashatsi baba abari muri leta canke abinyuma yayo bavuze ko bitazoshoboka
Arakoze Aloyz Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi wibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ushobora kandi kumva ibiganiro byacu mugiye ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mukanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari
wanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inemba ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi kuri uyu wa kabiri habaye inama ihuje intumwa z'u Rwanda n'u Burundi buri ruhande ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ni ukuvuga Vincent Biruta w'u Rwanda na Albert Shingiro w'u Burundi inkuru turacyayikurikirana turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha Mu Burundi kuri uyu wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri ruswa n'ubushomeri umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru
Takiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu birimwe Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Apantekote n'andi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa abaserukira yavuze ko mu byo baganiriye umunsi harimo kubibutsa n'ingorane zimwe mu mashengero yabo boje abazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri nk'uko Reverence Yves Bizimana Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SNEB yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu
ni cyubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru bikuru ariko arakora na cane cane gushira abantu ku kivi abantu bakore ubugira kabiri kugwanya amacakubiri kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyiyumviro na cane cane kuri umugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi ya dusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi mbere na leta yo dushigikira kugira ngo urwaruka rushobore kuronka akazi
icyagira cyo mvugizo umukuru w'igihugu Barenzi Ahmed Nzeyimana nawe yongeye ko President Ndayishimiye yinginza cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane bikomeye mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero bakunze kwitwa y'abakizwa Nzeyimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu gifaransa kubera waserukiye abashyitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu bubonano mu Kirundi
yasabye ko mu bisa kuri cha jejwe kubyineza y'abanyagihugu hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo uturu rero hari abasenga mu ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatotsi mu myaka itanu iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi atatu imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye imari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashyize ijambo avuga ko abarundi batokwemera kubabaja mu nyuma abagwanya ubutegetsi bibikiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nk'inama y'episkopi katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ajya agateka kakiremwa muntu mbere igera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint David imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo kugagamisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo zizavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa ko babona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiye ko
mu Rwanda gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo mu kwakira imfungwa ku gipimo cy'124 ku ijana bityo Sena irasaba guverinoma kuvugura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bugabanuke ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda
mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politiki imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera aho bumaze kugera ku 124 ku ijana Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2018-2019 iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka wa 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,217 bingana n'ubucucike bwa 99.6% ku ijana mu mwaka wa 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9% ku ijana muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 57,596 bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice bibiri ku ijana ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku 117.6% ku ijana imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917 mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwageze ku 124.8% ku ijana kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,738 abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa za kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa
gufunga ni kimwe mu bihano bibaho ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa kugira ngo gufungwa bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukalibera imyanya muri gereza ziriho koko raporo ni ku bucucike ufite ni ikibazo turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo ku mwarimu agashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza ntigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo tubona nko gukoresha za infrastructure dushe toilette
bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza madamu Nkusi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2014 kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama tutinjira mu nzu hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twari dufite dushe ni ukuva ubwogero butanu na toilette ubwo nuvuga ngo ubwiherero butanu ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800 ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira wa kuva saa 11 z'igitondo abagore bagaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubonaho wogera byageraga saa 7 ukabasha koga ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaze cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege ubo batondure umurongo bwo koga nyine byari ntago byari byoroshye leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza harimo izo gufungura abagororwa barangije 3/4 by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyirwaho izweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ntezibyayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika
abundi buryo bwo guhana ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe ni iteka rya ministre w'ubutabera byerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet umuntu yabyita mu kigo cy'Inyarwanda uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru noneho bakajya bakumonitoringa aho uri noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga ibindi bihano n'ibihano nsimbura gifungo nabyo birahari ibyo byose bigomba gukurikizwa ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza igihe ataracibwa urubanza ubundi niryo hamwe ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama kuko abagikekwa ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyaha gishobora kumuhama noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange umudendezo w'abaturage icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa icyo gihe bigaragaye gutyo uwo muntu nyine ntabwo arekurwa ahubwo arakomeza gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza
kugeza mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zikomeje gutaha icyakora hari abavuga ko igikorwa cyo kubategura gutaha kigenda buhoro kandi gisaba inzira ndende barasaba ko byakoroshwa mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuga ko nta mpunzi babuza gutaha ariko kugira ngo abantu batahukanwe bisaba ibintu byinshi birimo kubanza kubapima virusi ya corona ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kivuga ko abantu barenga 20 banduye iyo virusi mu nkambi ya Mahama ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Ikibanza cyo kwiyandikishirizamo ku mpunzi z'Abarundi bifuza gutahuka ziva mu ikambi ya Mahama kiguma cuzi y'abantu nk'uko ababandika babivuga gushika ubu ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ryabwiye Ijwi rya Amerika ko bari ku rutonde rw'abashaka gutahuka barenga 10,000 yamara hari n'abandi bavuga ko harimo amananiza mu kwiyandikisha bamwe mbere bagahitamo kubiheba abandi nabo bakarindirizwa uyu ni umwe mu mpunzi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika
Ukuraze gari na kwa shaka wanu wataa Hii, hala usanga Ba ufi mye Hali kwa wanu wapi nyejo buhundi Mashika milongi tatu Kabashira anu, washiza anu Kabandiwe muragwa ya baba imichi Ya miti wa chabara hivi ika Na umu kiza faki muti Ito wana wadami lindi bara hivi ika Ageze hivi mista chuchabu yangu mga kizi Kawa marandi badashika Nago wikora neza Tula indi tula wika ito wizo bambu Nani nami hari umu nunga baze Tatu kwa kwa ushaka gutaha ubwo bagataha ha yujuje bisabwa gatanta tangora nejibaye atajena kamuna heranye katina kwazi kumtangira gutaha bagafatira n'abari
byinshi ayo makenga icyo cy'u America cyayabajije igisata cy'ishamwe mpuzamakungu hashtag gitaha impunzi umuvugizi wa hashtag arahumuriza kwigikogwa cyo kwandika abashaka gutaha kugushaka kwabo kiriko kigenda neza Elise Vireshalan abenyesha ko kundwi badashobora kurenza amajana atanu kuko aribo batahuka kanatsinda naho bashikira mu Burundi mu ikambi fata kibanza ni hato nk'uko abivuga ati kwiyandikisha gushika ubu nta kibazo na kimwe biratera abiduga ko kwandika biteba twebwe siko tubibona kuko bisaba gupima indwara zitandukanye harimo n'umugera wa corona kuraba ko bose bashobora gufata ingendo ndende gutanga impapuro zerekana ko abana bahora byiga n'ibindi ibyo byose bifata umwanya munini ubwitonzi abakozi n'uburyo bwinshi ariko turagerageza tukandika benshi bashoboka
C'est un rythme qui est normal, pouvoir enregistrer le maximum de gens qui souhaitent rentrer.
Hashtag akadida kanako atamananiza mu kwiyandikisha arimo ahubwo rigasaba impunzi kwihangana mu gihe babonye ibikorwa bitariko birihuta cyane hashtag rimenyesha kandi ko abamaze gutahuka mu bice bitanu kuva mu kwezi k'umunani barenga ibihumbi bitatu nka bose bavuye mu ikambi ya Mahama hamwe n'abandi bavuye mu bisagara icyo bikoze hari n'abandi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko hataragera ko batahuka abo bagiriza bavuga ko batoroherezwa gutahuka uka ko bashaka gusiga badurumbanije ikambi ya Mahama
ariko barahunguka cyane ku bwinshi ariko ndizera ko twarahunguka ngibice yahunze cyaraheze je ku bwanje ndikirahera ndabona ko umutekano utarawemeka ndacari ngaha
ndani abantu ariko bariyandikisha ndabona umenga harakavuyo hari abantu ariko bariyandikisha bacana cyane ko banatera n'ubwo amavuga ati mutwandike twitahukire kuko mutatwanditse ibi biyo turanabimenagura
Hashtag n'ubushikira nk'ajwejwe impunzi mu Rwanda minema bavuga ko gutahukana abantu muri iki gihe cy'umugera wa COVID-19 bitoroshe ni mu gihe mu nkambi z'impunzi ziri mu karere ka Kirehe harimo n'igikambi ya Mahama hamaze kuboneka abantu barenga 30 banduye cyo kiza cy'umugera wa corona ikigo cy'igihugu kijerwa amagara y'abantu mu Rwanda RBC mu itangazo gitanga buri munsi yerekana abanduye n'abakize umugera wa COVID-19 cyamenyesheje ko abo babonetse mu ndwi zibiri zihe Haise akagemeza ko rigerageza rikoranye na minema kugira ntihagire ugwayi ico kiza atahuka kuko yosha yanduza abandi bari kumwe kanatsinda abatahuka bose baba bafise igipapuro bahawe na muganga cerekana ko bakomeye ishami mpuzamakungu hashtag rivuga ko ubu ikambi ya Mahama isigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 59 hakiyongera ko abarenga ibihumbi 10 baba mu bisagara Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
muri ibi bihe imvura itangiye kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Murongwe iri mu burasirazuba bwa Kongo zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kuba zituye hafi y'irimbi bashinguramo abantu izo mpunzi zivuga ko zishobora kwandura indwara zirimo n'iziturutse ku isuku nkeya umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe
namba mitubona mu gihe tubaye impande za Kabuli kubona turi bazima abandi n'abari abapfu barimba babaterera hejuru ntibimba cyane kubera ni mu mabuye imvura irashobora kugwa abo bantu bakazukuruka bakazangayitse azikora ku masahani ku bikombe tukama tugwara rero turegeranye na Kaburi kari inyuma y'inzu iwanjye kwanze icyo nasaba ababijejwe ni uko bakwimura ako Kaburi bakareba ahantu ahandi bakimurira
nk'umuntu biba bisabye kwanda nk'abantu bafite umutwe mubi bashobora gusanga mu ibyo abadayimoni babateye ugasanga nk'abo bari badasinziriye hariho n'abandi usanga bariko baraza mu ibyo ngo baje gutoranya imiti kugira ngo bagire ugasanga abo nk'umuntu asohotse mu rugo kwihagarika akabashikirako akabona amatara mu Kaburi bigatuma agira n'ubwo akutasubira kongera gusohoka mu rugo bisa nk'uko usanga bimbye nk'inusu y'imetero cyangwa nka santimetero 70 ugasanga habaye hatoya gose hamwe n'imvura iguye gose igaserura amabuye ushobora gusanga isanduku isa nk'iyoja hejuru bisabye ko umuntu ukusa nk'uja hejuru korera n'izindi ngo adashobora gutera abantu babaye muri iyo micungararo nicyo twasaba kwanza nuko bokimura bakigiza hambavu y'imihana kugira ngo umuntu ntibise bisa nk'uko ababanga babana na Kaburi
njyewe nsanzwe mbaho hantu nyine muri bloke 9 kandi tukaba twegereye aho hantu hari Akaburi no kuvuga turafise ibibazo byinshi cyane ku byerekeye aho hantu tubaye uravye ukuntu twamenyereye mu Burundi ukuntu bashira kaburi wasanga bakegereza kure y'abantu ariko ino vraiment biradutangaza cyane akaburi kari nko ku metero nka zitandatu uvuye ku nzu ya nyuma ushikira ku kaburi je rero bikaba ari ibintu bitubabaza cyane ndetse bikaradutera n'ubwoba bo ubwo badufise no kuvuga nk'amasaha yo mu ijoro turashobora kubona abantu nk'amatorshe hariya mu kaburi bigashaka bibonekana yuko ari abarozi baba babireye mu byabo kandi abarozi bo bacha wiyombera no mu kuvayo bacha hehe kugira bavayo canke mu kujayo bacha hehe tugasha tumara yikumenye ngo mu kujayo bacha aho tuba nyene canke mu kuvayo bagacha aho tuba bikadutera ubwoba ko dushobora kugira ibibazo kana
no kuri kubijanye n'aka kaburi kari ngaha njyana ni metero 10 urabibona nawe zihari kuva ngaha kunzu jewe mbako nukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane bivanye bwa mbere aho twahora dukanyisha bakigida hirya abantu mu kubahamba none ubu batera begereza hakunze kuba ariho hakiri ivu byoroshye naho nyene naho ntihoroshye basigaye bimbasanimetero 60 bakaba barashikiriye ku rutare rw'amabuye bagaca baterera hejuru twege rero dufise ubwoba yuko imvura nk'ubugiye gutasura nuko izohava iki kukumura rino byose bafutishije akaburi amasandugu agashaja hejuru hanyuma bajya nabo baza hamba bayisi abamizirima zatona badaguhamba cyane sandugu bashize byabiziga bizoca bica hejuru dutangure kwandura ibigwara bimwe bimwe bitandukanye reka nk'imizimu yoyo twebwe ngaha atwiyumvira yuko izo ziratwinjiramo cyane bivaye n'ibyo biziga biri hejuru cyangwa amasandugu aza bari hejuru si kandi ikindi nacyo twebwe dusaba yuko bwo kwigiza woraba handi hantu bashira bakigiza hirya gatoya mu gatari kure cyane hamwe abantu ziza bashika barushe kuko nta ambulance iza guhamba umuntu ahubwo ambulance twa mu kwa muganga abantu niyo bagenda bamwikoreye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 20 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana.
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2011 president wa Libya Muammar al-Qaddafi yarishwe yagwe mu mujyi wa Sirte uri mu majyaruguru y'igihugu afashwe n'ingabo z'abamurwanyaga. Qaddafi wari umaze imyaka 42 ku butegetsi yasabye abamusanze aho yari yihishe kutamwica ariko baranga bamwica urubozo. Yapfuye afite imyaka 69 yari yarageze ku butegetsi mu mwaka w'1969 akoze coup d'etat ahirika umwami Idris wari mu ruzinduko mu mahanga. Qaddafi yari yaravukiye mu muryango w'aborozi mu mwaka w'1942 yiga mu ishuri rikuru rya gisirikare mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bwa Libya ndetse ajya no kwihugura mu gihe gito mu Bwongereza. Avanwa ku butegetsi nyuma y'imyaka 42 buri muturage wa Libya yabarirwaga ko yinjiza amadolari 14,000 nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Amerika cyitwa Rand Corporation mu nyandiko bise Libya Post Qaddafi Transition. Mu mwaka w'1986 Libya atunzwe agatoki nyuma y'igisasu cyatezwe mu nzu y'urunywero no kubyina mu Budage ahagendwaga cyane n'abasirikare b'Abanyamerika. Abantu babiri barimo umusirikare umwe w'Umunyamerika barishwe abandi 155 barakomereka. Amerika yahise igaba ibitero kuri Libya. Libya yongeye kuvugwa mu bikorwa by'iterabwoba mu mwaka w'1988 igihe indege itwara abagenzi ya Panama yari ivuye i Londres igana New York yaturikiye hejuru y'umujyi wa Lockerbie muri Scotland hagapfa abantu 259 yari itwaye n'abandi 11 bari hasi. Libya yemeye ko abigizemo uruhare mu mwaka w'2003. Kuva Muammar Qaddafi yava ku butegetsi mu mwaka wa 2011 Libya ntigeze igira amahoro. I Tripoli mu murwa mukuru hari leta iyobowe na ministre w'intebe Fayez al-Sarraj yemewe n'umuryango mpuzamahanga. Igice cy'uburasirazuba bw'igihugu kigenzurwa n'ingabo ziyobowe na General Khalifa Haftar. Ibice byombi bihora mu ntambara.
Shuti mwarimu duteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteza matwi, dushimire Mubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.